Abaroma kigabane cya kane. None rero icyo twovuga yuko Aburahamu sogokuruza ku mubiri yaronse n'igiki. Iyo Aburahamu agirwa umwere ku bw'ibikorwa, aba afise icyo yihaye, ariko imbere y'Imana ntacyo afise. Ibyanditswe bivuga iki?
Bivugwa ngo Aburahamu yizeye Imana ibimuharura ko nk'ukugororoka.
Yamara gukora, ingero yiwe ntiharurwa nk'ubuntu, yaharurwa nk'inyishu. Ariko udakora akizera igira abatayu bashabere, ukwizera kwe guharurwa nk'ukugororoka. Nk'uko Dawidi nawe yavuze ubuhirwe bw'umuntu uw'Imana iharura nk'ugororotse atari ku bw'ibikorwa, ati
harahiriwe abahariwe ibigaha bitanyo vyabo kandi ivyaha vyabo bigahishwa. Harahiriwe umuntu uhoraho atazoharura ku icaha.
Mbega ubwo buhirwe buvuga ku bahimbuye igikorwa c'ubugabo bonyene canke ku batahimbuye igikorwa c'ubugabo nabo? Kuko tuvuga tuti ukwizera kwaharuwe kuri Aburahamu nk'ukugororoka kwaharuwe ryari? Yari yarahimbuye igikorwa c'ubugabo canke ntiyari bwagihimbura? Icyo gihe si uko yari amaze guhimbura igikorwa c'ubugabo, ariko ntiyari bwagihimbura. Kandi ahabwa ikimenyetso, niko guhimburwa igikoba cyo ku mutwe w'igihimba cirondoka kuba ikimenyetso c'ukugororoka kwavuye kuri kwa kwizera yari afise atarahimbura igikoba c'ubugabo, kugira ngo abe sekuruza w'abizera bose batahimbura igikorwa c'ubugabo ngo bibaharurwe kukugororoka, kandi abe na sekuruza w'abahimbura igikorwa c'ubugabo batahimbura igikorwa c'ubugabo gusa, ariko bagera ikirenge mu cuko kwizera kwa sogokuruza Aburahamu uko yari afise atarahimbura igikoba co ku mutwe w'igihimba cirondoka. Kuko atari ko bw'ivyagezwe Aburahamu yasezeraniwe canke uruvyaro rwiwe yuko azoragwa isi yose, ariko ni kubwo kugororoka kuva ku kwizera. Abizigira ivyagezwe iyo baribo baragwa, ukwizera kuba kwarahindutse ubusa, ivyasezeranywe bikaba bititutse. Kuko ivyagezwe bizana ishavu, ariko aho ivyagezwe bitari nta gicumuro kiba kiriho. Nico gituma baragwa babihawe kubwo kwizera ngo bibe ivyo bahawe ku buntu, kugira ngo ivyasezeraniwe uruvyaro rwa Aburahamu bibe vya bose, bitari ivy'abaganzwe n'ivyagezwe gusa, ariko ngo bibe n'ivy'abaganzwe n'ukwizera kwa Aburahamu sogokuruza wacu twese.
Nakugize sekuruza w'amahanga menshi.
Imbere y'Imana yacu yizeye ari izura bapfuye ikita n'ibitariho nk'ibiriho, niwe sogokuruza wacu twese. Aburahamu yizera yizigiye ibitokwizigiwe ngo abe sekuruza w'amahanga menshi, nk'uko vyavuzwe ngo
uruvyaro rwawe niko ruzongana.
Kandi ntiyagabanuka ku kwizera yitegereje umubiri wiwe umaze kuba kaheze, kuko yari amaze imyaka nk'ijana y'amavuka yiwe na Sara yari yaraciye. Ariko yumviriye ico Imana yamusezeraniye ntiyakekeranishwa no kutizera, ariko aremeshwa cyane no kwizera, ehesha Imana icubahiro, amenya neza adakekeranya yuko ico yasezeranye ishobora no kugikora. Nicyo catumye
bimuharugwa ko nk'ukugororoka.
Ariko ntivyandikiwe we wenyine yuko vyamuharugwa ko nk'ukugororoka, ariko no kubwacu bizoduharugwa ko nkako, kuko twizeye yazuye Yesu umwami wacu mukuye mu bapfuye, yatanga ibigabitanyo vyacu akazurwa kugira ngo tugirwe abera.